dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi ba dusangire ijambo kuri Radio America kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi. Iki ni cyaje cyo gusoza umwaka aho dusubiza amaso inyuma tukareba amakuru y'ingenzi yaranze akarere k'ibiyaga bigari ka Afrika, ariko kandi tunareba ingamba nshya abayobozi n'abayoborwa bashyira imbere mu mwaka utaha. Ikiganiro cy'umunsi rero turagiharira u Burundi, aho bagenzi bacu Pierre Claver Niyonkuru na Remo Nzimana baduteguriye ikiganiro ku buryo burambuye. Ndaha mikro umunyamakuru wacu Raymond Zimana uri Bujumbura.
Nshuti bagenzi, namwe mwese muteze amatwi ijwi rya Amerika, ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri ano makuru yaranze uyu mwaka wa 2018. Amakuru mushikirizwa na Raymond Zimana afatikanije na Pierre Claver Niyonkuru. Mu kwezi kwa gatanu niho amatora kamara mpaka yibwirizwa shingiro yaba. Duhere ku bijanye no kwiyamamariza ayo matora, aha bari mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD nabo bacuditse biyamamariza gutora ego. Evariste Ndayishimiye umunyamabanga w'umugambo wa CNDD-FDD yavuze gutora ego ari kwima ikibanza abakoloni.
Kira abakoloni kiri intwaro z'ibyaduka mugambo wa CNDD-FDD niwo wonyene wemeye ukemanga kuyashyira mu ngiro kuko abandi bobo amasezerano ya Arusha bayabonamwo amagaburanyamagusa. Ushaka kuzimuruka rero tora ego. Ego ni ejo.
Ku rundi ruhande, abari mu mizero y'abarundi barongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Agathon Rwasa bo biyamamariza gutora oya. Agathon Rwasa yemeje ko ivyo bizotuma demokarasi itagenda akagirire, kuko iryo bwirizwa shingiro riha inguvu akagwi n'abantu bamwe.
Uyu munsi rero nimba twoza mu ngendo yuko umuntu yiyitirira abandi, ahaza ari umwe abandi tugwabiye ngo abarundi turahaza, aho murumva yuko twohava dushika ahantu habi cyane. Nicyo gituma dutora 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 oya, kugira ngo n'amasigarira ya demokarasi turabe yuko nayo atogenda mazima yongo.
Mu kiringo c'imbere y'amatora no mu myiyamamazo harabonetse icuga kibi ku badasanga ibyumviro vya politike. Aho tugaruka ku majambo Melkiade Nzovabarushe yashikirije muri komine Kabezi avukamwo mu ntara ya Bujumbura, aho yemeje ko abatazotora ego ari abo guta mu kiyaga ca Tanganyika.
Mukeba twaravuze ko n'ubwato twamukoresheje tuzoshira muri Karonge ubanurire Tanganyika bashirira ibyo bashaka, na kare amafi yari yabuzani wacu tuzobashyiramo bitire muri ko n'amafi.
Uyo munywanyi w'umugambo uri ku butegetsi yavuye afatwa arafungwa kubera ibyo yashikirije naho yaciye arekugwa. Umuvugizi wa Senari na Yinyuzwa akaba yavuze ko irekugwa rya Melkiade Nzovabarushe ryisunze amategeko. Ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta ho si uko babibona. Leon Singendakumana icegera c'urongoye Sabanya Prodebu yemeje ko iryo rekugwa ryerekana ko ubutungane bw'u Burundi butigenga.
Ubusu wa mbere yavuze canke yakoze ibintu bihambaye agacare kugwa. Insiguro rero bifise nuko ibyo bavuga canke ibyo bakora batabari bo babiteguye bo ari abatumwa, iki ni kimenyetso ko ubutungane bw'u Burundi butigenga.
Ivyo kutihanganiranira imbere y'amatora vyaribonekeje mu burere butandukanye bw'igihugu, haravuzwe ugwaruka rw'imbonerakure rwatera ubwoba mbere rwanakubagura abari mu migambo yigisha gutora oya. Akarorero n'umushingamateka wa mizero y'abarundi Bernard Ndayisenga yakubaguriwe mu Ruziba muri zone Kanyosha komine Muha. Urongoye umugwi w'abashingamateka ba mizero y'abarundi Pierre Celestin Ndikumana yavuze ko ivyabaye bidatahuritse mu gihugu kirimwe amategeko.
Aba bantu baraye bakoze ibara bagakora igitero ijoro bakazinduka barabandanya ibitero bakanavuga yuko ata muntu n'umwe bakontorora, bakubahuka bagakubita n'umushingamateka bakamuvuma amate bakamucira amate mu maso bakamutaburira agashati. Murumva yuko ivyo bintu byamaze kurenga ihaniro.
Musitaneri wa komine Muha Daniel Kabura yarabeshuje ivyo vyuko hari umushingamateka yakobaguwe aje asaba uwoba abona ko yarenganijwe kwitura ubutungane.
Ahubwo we niwe yagombye kugwana mugabo asha yareta abandi ababwira ko akubiswe ntawo kubita umushingamateka abende igihugu basanzwe bubaha.
Amatora kamaramaka yahavuye aba ukuri kwamye kuba 12 kwezi kwa gatanu. Umugwijejwe amatora Seni washikirije ko yego yatsinze Petero Karavei na ichari ya rongo yu mguiseni ya tanga azivzavu yu matora.
L'ondodo participasivo nazionale.
Abitavye ayo matora nibice 96 nibice 24 kwijana abatoye yego mu gihugu bangana nibice 73 nibice 26 kwijana oya yatowe ku bice 19 nibice 34 kwijana amajwi yabaye impagusa angana nibice 4 nibice 11 kwijana amajwi ataho aharugwa nayo nibice 3 nibice 28 kwijana
3,28%
Murunana mizero ya Barundi ntibemeye ivyo biharuro. Varisito ngayimenda yemeje ko aya matora yabonetsemwo amahinyu menshi.
Murazi yuko hari abarorezi babujijwe gushika aho amatora bera, murazi yuko hari abandi basohowe hageze kubiharura, murazi yuko hari abatewe ubwoba guca bagenda gushika naho basiba ntibagende. Umva rero twebwe ntidushobora kuvyemera guko birimo amakosa menshi cyane.
Naho bituye ubutungane sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro yavuze ko ibirego by'urunana n'amizero y'abarundi bidafashe. Karoli Ndagijimana yati yashikiriza ibiharuro nabanduka zivyavuye muri ayo matora. Ego yatowe ku majwi 73 n'ibice 23 kwijana, oya nayo 19 n'ibice 37 kwijana. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyatevye kurishira ku mukono. Perezida Petero Nkurunziza akaba yemeje ko iryo bwirizwa shingiro ritakorewe inyungu ziwe nk'uko benshi bavyibajije, atayemeza ko atazokwitoza mu matora ya 2020.
Iri bwirizwa shingiro ntiryahunyanyuriwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nk'uko abansi b'u Burundi bari bamaze igihe babidumisha. Ryahunyanyuriwe ineza itekane na kazoza keza k'u Burundi na bene Burundi. Kuri nyerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera umwaka wa 2022.
Ivyashimishije abatari bake no mu mugambwe avamo CNDD-FDD bemeje ko bashimye iyo ngingo kandi biteguye kurondera umusubirizi. Varisito Ndayishimiye umunyamabanga w'uyo mugambwe yavuze ko naho agumye abangabo bisaba Nkurunziza atogaruka kuko atawutogwa ku nguvu.
Ntushobora gutora umuntu ku nguvu. Umuntu yavuze ati jewe sinitoza none wumva usubira kuvuga gutegeza kwitoza bigenze gute. Umuntu avuze ati jewe ndashaka kuruhuka nzobafasha ibindi bikorwa byose mugabo kuri iki jewe nagomba ko tuzana uwundi. Ahubwo abagumye abangabo baca bitegura bavuga bati turondere uwundi asa nawe.
Eka n'abatavuga rumwe na leta barashimye iyo ngingo naho bamwe bafise amakenga yuko imvugo itazoha bijana n'ingiro. Ano makuru tuyabandanirize mu bijanye n'umutekano aho mu ntango z'ukwezi kwa gatanu 2018 umugwi w'abitwaje ibigwanisho wateye mu ruhagarika muri komine Bugandi narane cy'ibitoke wica abantu 26. Abategetsi bashikirije ko bakoze ico gitero bazananye muri leta yaranira demokarasi ya Kongo. Eka no mu Gatumba ku biro bijejwe uruja n'uruza rw'abantu harakoze igitero aho umuntu umwe yari muri abo bakoze igitero yasize ubuzima, imidugu irenga itanu irahononekarira. Umushikiriza manza wa Repubulika yaserukiye leta yemeje ko abakoze icyo gitero ari abasuma.
Tuvuga ko ari abasuma kuko uravye aho barashe cyane cyane ku nyubakwa z'ibanki Bankobu, tukaca tubona rero yuko ahanini bashaka kwiba.
Naho umushikiriza manza avuga ko ari abasuma bakoze ibitero, igipolisi cyavuye cyerekana umwe mu ndongozi z'abakoze igitero cyo mu Agarika. Dismas Ndayisaba aba muri komine Gahombi ntara ya Kayanza yemeje ko ariwe yararongoye igitero cyo mu ruhagarika, akaba afise n'ico avuga ku gitero cyakozwe mu Gatumba.
Ndi umwe mu baroveri bo muharire de tabara ukorera mu gihugu cya Kongo. Ibijyanye n'igitero cyo mu ruhagarika nije nagiye ndongoye iyo ekipe, kandi dufise itegeko yuko twica aba bantu benshi bashoboka. Igitero cyo mu Gatumba sabayikoze bari abantu b'iwacu.
Ano makuru tuyabandanirize mu bijanye n'agatega ka muntu aho hatunganijwe imyerekano kenshi ikaba yari yo kwiyamiriza amwe mu makungu agize icyashikirije ku Burundi. Eka namwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu reka tugaruke ku myerekano yo kwiyamiriza umugwi wawe ni ujejwe agatega ka muntu. Waserukiye amashyirahamwe yari yateguye iyo myerekano yasabye ko Burundi bworaba bugafata ingingo yo kuva muri iyo nama. Gerard Hakizimana akaba arongoye ishyirahamwe gishinze kugwanya ikimenyane na kamwana wa mama Folicon F.
Musabye leta y'u Burundi ko yehomba mukanama gakuru kajejeleta kazina muntu muri Oni.
Naho Burundi butakinjuye bwavuye bufata ingingo yo kugara Burundi, ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu Oni bijejwe iby'agateka ka muntu mu Burundi. Kiretse ibyo biro vyugawe, leta y'u Burundi ibijijije ku nama y'igihugu ijejwe umutekano yarahagaritse mu kiringo cy'amezi atatu amashyirahamwe mpuzamakungu yose akorera mu Burundi. Iyo ngingo yashyikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'umutekano Silas Ntigurirwa.
Inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano yaciye ifata ingingo yo kuba irahagaritse ibikorwa vy'ayo mashyirahamwe yose mu kiringo cy'amezi atatu guhera igenekerezo rya mbere Gitugutu uyu mwaka turimo.
Aya mashyirahamwe yavuye asabwa kwiyandikisha yisunze amategeko y'u Burundi akurikije n'ibitigiri vy'amoko biri mu ibwirizwa shingiro, ni ukuvuga gutanga akazi ku bice 60% vy'abahutu na 40% vy'abatutsi. Amwe mu mashyirahamwe akaba yarisunze ibyo yasabwa arasubira ku mirimo, mu gihe hari n'ayahisemwo guhagarika burundu imirimo yayo mu Burundi. Reka iby'agateka ka muntu tubibandanirize mu mwuga wo kumenyesha amakuru, aho urwego Sense rujejwe gucungera ingene ibimenyamakuru bikora mu Burundi rwafatiye ibihano bimwe mu bimenyesha amakuru, ibindi biragabishwa. Mirongo ya FM y'amaradiyo mpuzamakungu y'ijwi Amerika na BBC yarugawe mu kiringo cy'amezi atandatu kuva ku wandi ukwezi kwa gatanu. Ramadan Karenga yararongoye Sense yavuze amakosa ayo maradiyo yakoze.
Ijwi rya Amerika bagiye kure, mugiye kuri internet mukafyonda kuri site y'iradio muri za radio zugawe uce wumva ibiganiro vya Voix d'Amérique. Ejo bundi baranahaye akazi umunyamakuru w'u Burundi arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi kubijanye n'ingorane zashise nga, kandi akaba baranamurungikiye umutayi mpuzamakungu. Umuntu arondegwa na lahe boca bamuha akazi.
Uyo yararongoye Sense yaremeje ko abarongoye mu radio bandikiye ugo rwego kubijanye n'iyo ngingo naho batemeye amakosa yose. Ramadan Karenga yari yavuze ko hagiye kuba ibiganiro kugira ibyo bihano bitezugwe ibitigeze biba, kuko ikiringo cyose cy'ibihano cyararangiye ariko ugo rwego ntirwatezura ibihano. Nestori Bankumukunzi baramutse ugo rwego yavuze ko kugira ibyo bihano bihave hari amasezerano mashasha azobanza kumvikanwa.
Bikwiye kugira ngo uyu munsi nitwugurure tutashizeho ibikwiye bijyanye n'amategeko n'uwo mwumvikano muri ayo masezerano, na cyane cyane ko muri ayo maradiyo hariho ayemeye amakosha, hariho n'ayandi atemeye amakosha yose. Kandi turavye mu byo bagumye bakora, hariho nk'iradiyo yagumye ikoresha umenyesha makuru akurikiranwe n'ubutungane, murumva ivyo ko atari gupfa kugura mu kiringo cyaheze.
Ikindi cyavuzwe mu mwuga wo kumenyesha amakuru ni reresi y'ikimenyesha amakuru BBC yerekanye itotezwa ry'abatavuga rumwe na leta. Iyo reresi yerekanye inzu ikoregwamo ubwicanyi n'abakozi b'iperereza iri muri zone Kinindo komine mu umushikiriza manza wa Repubulika yarabeshuje ibiri muri iyo reresi. Umushikiranganje w'ubutungane we yemeje ko leta y'u Burundi giye kwitwarira iyo radiyo. Emile Laurentine Kanyana yasabye BBC imbere y'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi gukura iyo reresi ku mbuga zose.
Iyo nkuru ngo banza bakayikurako aho bayicije hose bagacaho baciye mu kuyitanga, kavuga yuko babeshe. Iyo umuntu yabeshewe asaba gushungushwa, bigasabwa n'uko uwo yabikoze abihanirwa. Igihugu cyacu cyaratutswe, eka n'abarundi bose aho baciye bogenda baravuga ati bari abantu nabicanye, kuvuga turakeneye ishumbusho idasanzwe zo kwitwara gose cyane.
BBC yo yabwiye ijwi rya Amerika ko ata amategeko yarenze kuko yakurikije ibisabwa mu mwuga kugira ikora iyo reresi. Mu gisata cy'ubutungane icyavuzwe cyane ni ugusubira gutohoza ku bijyanye n'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye ryabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1993, aho ubushikiriza manza bwemeje ko amatohoza yakozwe yerekanye ko hari abafise uruhara muri iryo gandagurwa ariko batigeze babazwa. Intwazangabo zine zakukurutse mu gisirikare cya kera barahagaritswe. Umushikiriza manza Kizigenza yahavuye asohora n'imitahe mpuzamakungu ku bandi bantu 17 hari mu bahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Buyoya.
Petero Buyoya yahoratse arongoye u Burundi, Pascal Simba Nduku, Alfred Nkurunziza, Mamere Sinarinzi, Jean Bosco Daradangwe, Bernard Busokoza, Vincent Yungeko, Juvenal Nzosaba, Django Mirakiza, Janze Bari Bwegure, Paul Kamana, Charles Nhakije, Aster Girukwigomba, Libere Bararunyeretse, Rike Rukingama, Charles Mukasi, Antoine Nduwaye.
bamwe n'abandi baragize cyo bavuga kuri ugo rubanza rugarukanywe inyuma y'imyaka 25. Petero Buyoya yahoze arongoye Burundi yemeje ko hari cyo bacinyegeje inyuma y'ayo matohoza na cyane cyane kwibagiza ibibazo Burundi burimo. Yavuze ko byoba binafise imbo za politike. Reka mijambo mugenzi wanje Pierre Claver niyo nkuru ankorere mu ngata abandanirize kubyerekeye ibiganiro bihuza Abarundi vyabereye Arusha mu gihugu cha Tanzania.
Egore Imonzimana urakoze kumpakanya yamari mbere yuko ntangura reka nanje mbanze ndamutse abariko baratwumviriza ndababwira nta mahoro iwanyu mwese kubyerekeye gisata cy'ibiganiro bihuza Abarundi bibereye Arusha muri Tanzania. Icyo twobwira abatwumviriza nuko bigeze ku gice kigira gatano yamari ivyo bice byose nta narimereye tiricara na masomo yandi nabo batavuga rumwe hadasevye bamwe hamasi babandi. Imbere yuko umwaka w'ibihumbi 2018 utangura hari hatunganijwe igice cya kane cy'ibiganiro mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2017 nico umuhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania yari yagerageje gutumira imigwi myinshi ishoboka. Leta yari yitabye no mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ariko runanisa na rede rutavuga rumwe na leta ntigwitabye. Mu minsi 10 bamaranye vyaranse ko abatavuga rumwe na leta bari bitabye bavuye hagati mu gihugu no hanze bicara na masomo yandi na leta hamwe no mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ivyo byatumye abanyapolitike bamwe bamwe babigaya. Evariste Ngayimpenda niwo mu mugambo iprona uruhande rutavuga rumwe na leta.
Ubu rero icyo twari twiteze nuko bamwe nabandi bo bivugana amaso mu yandi icyo bamwe bamwe bose bategekanya ku nyishu y'ibyo bibazo nyamukuru tabapfungirwa ubusa tabantu basahugwa utwabo kubusa turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka
na mugenzi we Aloyse Barecako kubwo umugambwe ranake nuko yabibonye
sina byakiriye neza kuko ibyari kwa byiza iyo tuba twaricaye hamwe uko twaje kugira ngo tuganire ku bibazo bihanze urundi rishobora gutora umuntu ariko ntibyashobotse ko twicara hamwe ntawe uryoherwa umuntu uryoherwa hagize kivamwe.
Yamara intumwa ya leta icyo gihe Trans Ntayiraja iyo yarashe n'ingene byagenze
ubwo twashima ntitwagaye harangwa bwo guhajyana nta gato.
Icyo gice nicyo cyonyine cyitabwe na leta kandi cyari cyatanze umwizero ko mu ntango z'uyu mwaka ibyo biganiro byari gusozegwa. Yamara siko byagenze bari bavanye bumvikanye ko ikindi gice cya gatanu cyari gutumwa ko mu mezi ya mbere y'uyu mwaka kugira ngo barangize amatatu ya politike ahari maze hatogwe umuti. Umuhuza Mkapa yaragerageje gutuma ko ibiganiro muri ayo mezi biranka yarasubiriye mu kwezi kwa kane naho nyene biranka. Leta yacivuga ko ifise urubanza rukomeye rw'amatora y'ibwirizwa shingiro mu kwezi kwa gatanu. Yamara mu gice cya kane cy'ibiganiro Mkapa yari yabwiye leta ko ibwirizwa shingiro ritohinduka ibiganiro bitarahera. Amashami yigenga nka Urikome yari yashimye uwo murongo watanzwe na Mkapa. Gabriel Rufyiri niwe yari yariserukiye.
Murabizi ko nk'uruhande rwa leta bagomba bavuga yuko bagomba guhindura ibwirizwa shingiro mugabo uno munsi cyo kibazo cyagiye mu bibazo no kwita biri mu matati. Ikibazo rero kimaze kujya mu matati ukagishira mu bagabo nta ruhande na rumwe rufite uburenganzira bwo guca burondera kuza kuvuga
ariko nticabujije ko ayo matora aba. Waserukiye leta Ntayiraja yasa n'uwavanye na Mkapa amwongoreye ko ibyo yategetse leta bitazokunda
ari cyo bita mu Gifaransa l'exercice de souveraineté du pays no kuvuga dishyirwa hanze. Iyo ntego yaraheze ubuzo vuba cyane igiye gushyirwa na gihugu kugira ngo batabyemeze cyangwa bagiye kade hisunze amategeko muri bya bindi bita referendum mu Gifaransa bavuga mu kibindi ngo kamaramaka. Ni ukuvuga rero uvuze ngo ibyo shingiro niko yarihindurwa ugiye kubaza uwundi muntu mbere mukuru wabigize yagize icyo bita trahison yagize intego cyo trahison naho azi yuko nyabashinga amateka ikimukorera ko ikamukuru niko bigenda.
Gushika mu kwezi ko munani uwo mwaka umuhuza yari akigeregeza ko impande zose zo kwicarana ariko nahone biramuta ku amazi havu yaba igice cya gatanu ariko leta umugambo uri ku butegetsi n'imigambwe bicuditse ntiyitabye. Icyo gihe mu kwezi kw'icumi yari yabanje gutuma ko n'amashami yigenga naho nyene hitaba imparugwa kuko hari ayatitabye. Imvo yaseguwe nabo batitabye n'uko kwezi kw'icumi ngo bari bagandariye incungu ya demokarasi Dada Emerkio niyo kwikukira Rudoviko Rwagasore. Umuhuza Benjamin Mkapa mu ijambo ryiwe ryo gutanguza icyo gice cya gatanu cyo mu kwezi kw'icumi yaragaye ifato y'abatitavye.
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here. without success.
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibiri buri ndonke umuntu numwe yose arukira leta y'u Burundi ariko byaranse ubutumire nari nabarungikiye hari n'ikindi rero leta yasavye ko no baho urutonde rw'abatumiye bose bongera bifuza ko bino biganiro byoshimikira ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora abo nyene bishiriyeho bari kumwe n'indi migambwe mu ntara ya Kayanza ibyo rero ntavyo nabemereye kandi bambabarire nta kintu na kimwe kigaragaza ko leta ifise ugushaka ko kwitaba iyi nama yamara nta kundi birakomeye kuko n'ibiganiro bya nyuma ngize imbere y'uko mpa raporo ya nyuma abampaye igikorwa cyo kugerageza kurondera ituze no mwumvikana mu Burundi ari bo bakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko mu nama y'abo bakuru b'ibihugu iheruka nari nibaza ko akazi kanje karangiye yamara nabo barambwira bati hangana utume ko ikindi gice kizobe icya nyuma ariko kizobe kirimo impande zose
final consultative.
Umuvugizi wa leta y'u Burundi yabwiye ijwi ry'Amerika ko atantumwa n'imwe barungitse. Prosper Ntagwamiye yavuze ko bandikiye urwandiko umuhuza bamusaba ko byo kwigizwa inyuma bigashigwa mu kwezi kw'11 kuko kwezi kw'10 ari ku kigandaro c'incungu yo kwikukira Ludoviko Rwagasore n'incungu ya demokarasi wahuza n'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Yongeye ko ate twebwe kandi ntidushobora kwicarana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi atahubwo nibafatwe barungikigwe ubutungane bw'u Burundi. Izo mvo ntizanyuze abatavuga rumwe na leta bitavye ibyo biganiro nta nise niyo nkuru yararongoye intumwa z'urunanise na rede rutavuga rumwe na leta.
Ubwa mbere leta y'Uburundi yavuze iti hakaba umuntu numwe azoza muri ibiganiro ari muri babandi 3 na 4 bagiriza ko ngo bagombye gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi ngo hakazamo n'umwe ngo bazoce basiba ibyo rero twavuze tuti ntitubinye na bumvano yuko basiba ibyo biganiro ibyitwazo byose bagumye bitwaza ngo ntibaze muri biganiro twagumye tubisimba
abitavye nka Gabriel Rufyiri atwaje ishami Oricom tobwo n'amashami yigenga yitavye ngo abe umuvugizi wabo nawe yunga muri iryo
iyo myaka yose haciye uno munsi niho bibutse kubera ibiganiro amahoro araba miliyoni 12 z'abantu niho baciye bibuka ko bagomba kugandara ukwezi kose aho niho rusubonera inguvu abariko barahuza bafise batashobora gufatira ibihano abantu bitoze biteze utunyoni kubera inyungu zabo twebwe tuzaje tuvuga yuko byabananiye.
Ibiganiro vyamaze iminsi 6 vyahindutse kiyago hagati y'abatavuga rumwe na leta bavuye mu Burundi n'abavuye hanze kuko atawundi yarabavangiye. Ibiganiro biheze bahurije ku rwandiko rumwe bagwise umuti wo gushagira u Burundi. Zeno ni mubona atwara umugambwe Parena yavuye Bujumbura ati naho biri uko twataye umwanya
no guta umwanya kuko urupapuro rw'inzira nubwo bavuga kujana ku matora. Amatora ni umukino nk'uwundi nuko mumvikana amategeko y'urukino n'uyu hagarikira iyo umuntu agize ati yego tuzokina uzutaza nzokina hari ica bigora
basabye ko bohabwa abandi bahuza perezida Yoweri Kaguta Museveni atwara Uganda ari nawe muhuza mukuru hamwe na Benjamin Mukapa bagasubirizwa. Tasiano Sebomana wo mu mugambi Prona igice kitavuga rumwe na leta arimo mu muto wateguye ubwo rwandiko
nibyo turarangije ariko kuvuga ko hari ikintu dushitse ko iyo bari kwabesha twasabye ko ishyiramo mpuzamakungu ONU na inyo Afrikeni boje hamwe bakaraba murundi gwe igico kibazo cyo kwikwa no kuvuga ko muri aka karere atagushaka kwabonetse ariko gituma dushitse uwo munsi leta itigeze yerekana yuko hari abantu bayitera igitsure kugira ngo ije mu biganiro koko.
Ibibazo bibiri bikomeye byace bivuka icya mbere ni ingaruka mbi z'uko kunanirwa kumvikana bame nka Leonce Ngenda ku mana icya gatutwara umugambwe Frodebu ati yarabagiye gufata ibigwanisho
abazokoresha imigere cyangwa umuheto nuko najya gikomeye n'ukoresheje ntabwo ubundi ifite zo kubikora ariko ibyiyumviro bazaba bafise nzobishyigikira.
Shale nditije wo mugambo y'Iprona igice kitavuga rumwe na leta ati byanse mu mashi hakora imigere
ibiganiro bihagaze uremera ugakoresha ibishoboka byose harimo no gufata ibigwanisho ntawo bideha mugabo si umuti twifuza mugabo imperial n'imperuka izindi nzira kizoboneka undi ati byanse mu mashi mushire mu migere kubigenda.
yamara Jean Bosco ndayikengurukiye yatwaye muhari Sendede ukigwana utaraciye ku mugambo uri ku butegetsi nawe atindizeye ko amakungu atazokwemera ko dushika ngaho kuko twose sa byinshi
niko kwa ntibibuze buyahugira zo babaze kumufatira ambargo arati baraza gufata ibigwa cyo si ikintu cyoroshye bizana ingorane nyinshi bitera induru nyinshi bitera umubabaro mwinshi nta numwe abyipfuza ariko kandi byananiranye gose yuko iyo byananiranye umuntu arigwanira aba rero nipfuza kandi mbona nizeye yuko bitazonanirana abantu bavuga bati reka dufate ibigwanisho
ikindi kibazo kigira kabiri cavutse ni cerekeye amatora urunanisa na rede ruvuga ko amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri rutarota ruyajamwo adise niyo nkuru
amahoro abanza aboneke imbere yuko ayo matora bavuga azoba mugabo twebwe ntivuga ngo amatora azoba mu 2022 tuvuga igihe cyose ayo matora azobera
na Charles Nditije ni nkuko
benshi imbere bavuga ati mwebwe abanyepolitike maraduhenze mirwa mu biganiro twarindira yuko ari kivamwe tugahebura mbega kumbure mwebwe ntimurondera za bibanza mwe bitamagikabura nyama umugabo no barimesha yuko ariko turabaheba kubinyerekeye n'abandi bwa matora n'abasojamwo
yamara pye Clavier Nahimana atwara umugambo Sahwanya Frodebu siko abibona avuga ko umugambwe wiwe uzokwitaba amatora uko bimeze kose
twe twaravuze yuko amatora yose mu mugambwe Sahwanya Frodebu azotegurwa mu Burundi tuzoyitaba niyo ngingo twamaze gufata
umutama pye Clavier Mbonima gitabya serukisha hamwe aprode hash rikingira gateka kazi na muntu ati ko biruko ni yashigweho intwaro mfata kibanza
iyo yari nzira nyayo nje gufata kibanza zumvikanywe ko nabose kuko leti hari ubu niyojya kuzotunganya amatora kandi ariyo yateye ingorane ivuga yuko nabiyandikishije mu matora y'ibizwa shingiro yuko ngo ayubazotora ngo ni matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri urumva rero hariyo bakumiriwe hari impunzi naho ziba zatashe niziba zirekuriwe kwiyandikisha kugira bazoze gutora nujya mugwi ujejwe gucungira amatora wabumvikanywe ko na bose
muri ico gice ca gatanu giheruka umuhuza mukapa yarasezeye ko atazosubira guhuza abarundi kuko batigeze berekana ugushaka ko kumvikana ambasaderi David Kapsya n'umuhanuzi mukuru wiwe
the facilitator now
ati umuhuza agaca atanga raporo ku muhuza mukuru ariwe yoweri Museveni atwara igihugu cy'u Buganda byose bizovana n'ico inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Yase bazoshima ko biba nibo bazomenya ko ibiganiro bibandanya canke bihagarara ariko mukapa yifuza ko yuhagarikira ngaha akazi kiwe natwebwe twese ico gice ca gatanu giheze ijwi rya Amerika ryabajije David Kapsya aho ibiro by'umuhuza bizohamagarira uruhande rwa leta nagwo ruti tabye iyi niyo nyishu yaduhaye
tulikuwa tunawasubiri
twari twagumye tubarindirije ariko turababura kugira nabo tuzobakire rero bizovana n'ingingo y'abakuru b'ibihugu baka karere urazi nawe ko imodoka canke gari ya moshi idahagarara ahariho hose iyo yagusize nk'igitega sio wiruka ukaisanga imbere
sasa wewe ulikuwa gitega umeacha treni imepita si utayikuta huko mbele
iyo raporo y'ibiganiro byose yaramaze gushika mu minwe ya Museveni umuhuza mukuru akaba ari nawe atwara umuryango wa Afrika y'ubuseruko abakuru b'ibihugu bya Yase bari gucaje no hino iyo raporo mu nama yabo yari yatumwe ko mu kwezi kw'icumi na rimwe guheze yamara Burundi ntibyitavye bituma inama isiba icakurikiye na makete y'utavana ko hagati ya perezida Petero Nkurunziza na Yoweri Kaguta Museveni w'Uganda perezida Nkurunziza yiyamiriza iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya Yase yongera yerekana ku Rwanda arirwo ntambamyi y'amahoro mu gihugu ciwe Museveni nawe ati nyabuna perezida Nkurunziza ikibazo kiri iwawe kandi gifatiye ku kutubahiriza amasezerano y'Arusha iyo nama itabaye mu kwezi guheze yari yashinzwe itariki 27 zo ku kwezi kw'icumi na kabiri hano niho rero duciye turangiriza kino kiganiro dusangira ijambo c'ivyaranze umwaka imbere yuko dusubiza ijambo i Washington reka Jean Pierre Clavier niyo nkuru na mugenzanje Raymond Zimana tubonereho akajyo ko kubifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda uzobabere uwa mata n'ubuki mu banyu no mu vyanyu
ndagushimiye cyane nawe Pierre Clavier niyo nkuru kuri iki kiganiro kirekire mwitonze mu gategura namwe kandi nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire ndetse na Noheli abatwumvaga namwe nkomeje kubifuriza ibihe byiza bya Noheli no gusoza umwaka ari nako mutangira undi mwaka mushya kuri mikoro hano I Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.